nzamba
nzambira samirana amakuru na Emmanuel Ndayishimiye
Turaha ikaze cyuti bakunze wa radio Inzamba muri ano makuru yo kuri rino genekereza ya 33 munyonyo umwaka w'2022 amakuru mukurikira ku buhinga ngurukana bumenye kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org ahagaze kuri zingingo nkuru nkuru Umusore w'imyaka 18 akoresheje umupanga yarishe bunyamaswa kuri uyu wa Mungu umuvyeyi amuvyara umukenyezi w'imyaka 53 ni kumutumba mwarangabo mu ntara ya Cibitoke mukanya muravyumva idonido Umuyobozi w'ibohero rikuru ry'umuramvya asabwa kwerekana iyo abanyororo babiri yaheze iminsi 15 bakuwe muri iyo bohero bari ababisaba n'imiryango yabo banyororo babiri bagikugwa mu yobohero rya Muramvya bajanywe na Gerard Ndayisenga atwara iperereza mu ntara ya Mwaro ajanye n'ubutunzi nayo Gabriel Rushyiri aramutswe ishyirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta aratabaza mukuru w'igihugu ngo afate ingingo zikenewe mu gukingira amashyirahamwe Onatel na Regideso ageza umwansa ashaka bidimyeke tegyo ishyirahamwe ryarungikiye mukuru w'igihugu Ano majwi abashikira kubwa inosa kubyimana mukanyi sase turabaye inkuru imyimye ukwayo kaze
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Turongeye kubara musaha umukenyezi w'imyaka 53 yagandaguwe kuri uyu w'Imana ku mutumba mwarangabo komine ya Mugina intara ya Cibitoke yagandaguwe n'umuhungu wiwe w'imyaka 18 akoresheje umupanga abajeje intwaro bavuga ko bataramenya icyo yamuhoye uyo musore bikaba byaritekanijwe ko cigwa ashigwa imbere y'intahe muri parke ya Cibitoke kugira akibye urubanza rw'ikibiriraho Reveriano Bazikamye
ubwo bwicanyi bwabaye nk'igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo kuri uyu w'Imana heze nk'uko amakuru ava mu begereye uyu muryango Theogene Manirampaye ntiyigeze yerekana ko hari ikintu kimubabaje cyo tumagandagura umuvyeyi wiwe ababanyi b'uwo muryango bakaba batangajwe n'ubwo bwicanyi kuko atandya neza ari zihasanzwe muri uwo muryango amasanamu y'ikiziga cha Virginie Kabadege yerekanye ko yagandaguwe mu buryo buteye ubwoba kumubiri wiwe hakaba hari huzuye ibiguma mu maso ku mutwe no ku maguru abajejwe intwaro muri komine ya Mugina bakaba barahashitse Julienne Ndayihaya musanteri wa komine Mugina yaramenyesheje ko Theogene ategerezwa gushikanwa kuri parke ya Cibitoke kugira abazwe kucaha yakoze gushika igihe cy'isaha 10 zo kuri uyu wa mbere yarakiriko arumvirizwa mu rubanza gukibiriraho muri parke ya Cibitoke ubundi bwicanye no bwabaye mu ntara ya Gitega kuri uyu w'Imana aho hari umwigeme yatowe ikiziga hafi yo ku mutumba wa Songa muri komine ya Gitega amakuru yagiye aratangwa ku mbuga ngurukana bumenyi nuko uyo mwigeme yoba yagandaguwe n'umusore bari bamaranye umwanya hamwe ntabajejwe intwaro canke umutekano baramenyesha ibijanye nayo makuru
Deveriano Bazikamye urakenuye mu Burundi hakwiye isekeza ryo kwigisha abantu gusonera buzima bwa kirimwa muntu n'umubano ubereye kuri bose ivyo bigakogwa mu ntumbero yo kugwanya ubyicanye by'umunogoje mu gihugu bishikirizwa mu Fasoni Sofia Shima avugira mu hari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ni mu gihe amazi iminsi yibonekeza ubyicanye butagira izina ukoregwa abafasoni n'abigeme ni mu mwumviritse
mu muhare w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi twaramenye igandagurwa ry'abakenyezi babiri ubwo bwicanyi bukaba bwiyongere kuri mabi yose amaze iminsi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu Burundi no mu isi yose tumaze iminsi turi mu isekeza ryo kugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ivyo byabaye umuhungu akica nyina umusore akica umwigeme bari kumwe byerekana yuko hariho abarundi batagisonera ubuzima bwa kiramuntu kwica bisigare bisanzwe mugabo ntibitangaje kuko n'abapolisi abajejwe amabanga atandukanye ku mitumba n'ahandi imbonera kure barabikora bagafata ku ngubo abakenyezi ntibahano hari hakwiye rero isekeza rikomeye mu gihugu cyose kugira bigishe abantu kubana neza bigisha abana gusonera abana abavyeyi babo bigisha abavyeyi gusonera abana babo ariko abo bikoze hagati yabo bamwe bakora yo mabi abandi barabishigikiye nico gituma umwe wese yari ashobora kugira ica koze kugira yo mabi ahagarare twegwe mu muhari wacu twiyemeje gusemerera kubwira abantu bose bamenye ibiko birakorerwa I Burundi turahojeje imiryango yabuze kandi tukaba twizeye yuko abakoze mabi bashobora guhanwa
tukiri mu mabi yakoregwa abanyagihugu abanyororo babiri bo myobohero rya Muramvya baramaze iminsi irenga 15 atawuzi yo bajanywe inyuma yo gukugwa muri iryo bohero na Gerard Ndayisenga rongo y'ugwego rw'iperereza mu ntara ya Mwaro abegereye imiryango yabo basaba umuyobozi w'ibohero rya Muramvya nabo mu buyobozi bukuru bw'amabohero kubamenyesha yababo boba bari muri kino gihe bonfise niyongere
Abanyororo babiri ni Izake Kwizera na Jean Dodie Irambona. Amakuru atangwa n'amasoko ya Radio Nzamba gatayakawe mu bihero rya Muramvya amenyesha ko abanyororo bakuwe mu bihero n'urongoye iperereza mu ntara ya Mwaro Gerard Ndayisenga ku mugoroba w'itariki 13 z'ukwezi kwa Munyonyo umwaka w'2020. Bari batatu bakiva mu bihero uwitwa Izake Kwizera, Jean Dodie Irambona n'uwitwa Regis. Uwarejisi akaba yavuye garuka mu ibohero kuwa gatandatu igenekezo rya 14 Munyonyo umwaka nyene kuko ayo makuru abandanya abyemeza amasoko ya Radio Nzamba gateka kawe mu ntara ya Mwara hasabwa vuka abanyororo babiri babuzwe irengero amenyesha ko abanyororo bari bemeye kwerekana ahasanzwe hanyegejwe inkoho bakahereka uwarongoye iperereza mu ntara ya Mwaro Gerard Ndayisenga ayo makuru nyene akavuga ko atahigwanisho na kimwe cavuye kiyatogwa Gerard Ndayisenga ngo vyoba vyaramuteye agashavu kenshi bituma ababoreza igufa bidasanzwe kubito gihe abanyoro babiri Isaac Kwizera na Jean Dodie Irambona ntibasubira kuboneka mu ibohero rya Muramvya nkuko amasoko ya Radio Nzamba abandanya avyemeza muri kino gihe abegereye imiryango y'abanyororo babiri bafise amakenga n'umutima uhagaze ku mutekano wabo bagasaba ubuyobozi bw'ibohero rya Muramvya kubamenyesha yababo bimuriwe gupfungirwa Uruganda rwo kumenyesha makuru rwa Radio Nzamba gateka kawe bwagerageje kurondera kuri telefone Telesforo Manirambona batazira matera arongoye ibohero rya Muramvya cyo kimwe na Gerard Ndayisenga arongoye iperereza mu ntara ya Mwaro bose hamwe telefone zabo zahamagara hakabura ubuzitaba
Bonfils niyongere ndagushimiye tumira mate mukanya amakuru ya Radio Nzamba arabandanye
Icyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu nk'uko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1 agakwego 13 yo kwa 2002 nyakanga mwaka w'2016 ririnda rikinga kandi rigahana mabi afatiye ku gitsina umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidati gihe kitagirirwe kigongwe kandi ko n'igihano cyacu kitagabanywa
Ako nakamo ka Radio Nzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
Radio Nzamba gateka kawe makuru arabandanya twebabwiye munango zayo no makuru mu gisata cy'ubutunzi shira hamwe gishinzwe kugwanya igiturire n'isasagwa ry'amatungo ya leta Oricom riratabaza umukuru w'igihugu kugira afate ingingo zikingira amashyira hamwe yawe na Tena Regidezo ageze hatemba nyikete iyo shira hamwe yarungikiye Ndayishimiye Evariste mu ndwi iheze muri zimwe mu nyishuri ushira hamwe Oricom risaba ko hoza harakoreshwa ibibazo kubashaka kurongora ayo mashyira hamwe ya leta hati sunzwe ka mwana wa mama kurikira
ikibazo ca mbere nuko uburongozi bw'amashira hamwe ya leta buba ari uburongozi butari bwo bufatiye gusa kukuba umuntu yarabaye umunyamugambwe gusa mugabo ntabe mu byukuri afise cyo nokwita ubuhinga n'ubukerebutsi n'uburambe mu bijanye no kuyobora amashira hamwe ikigira kabiri nuko abakozi badashigwaho kubera ibyo bashoboye bashigwaho kubera ibyo bya kamwana wa mama mpiga yanje nukuba cyane cyane uba uri mu migambwe cyangwa ufise icyupfana n'ababa babashiraho. Icya gatatu nuko abakozi bashigwaho kenshi usanga babari benshi cyane ku buryo benshi mbere batabafise n'ibyo bakora kandi bahembwa amafaranga kandi bitari bikenewe. Ikigira kane kindi gitera ikibazo ni kijyanye n'ibikoresho bigugwa, ibintu byose bigugwa bikoreshwa muri rusangi. Byinshi bica muri ya masoko ya leta aho usanga bagura ibintu bipfuye, ibindi usanga bidashobora gukora ikintu na kimwe naho biba bikomeye, usanga hajamwe n'ibintu by'amakomisiyo mbere ruhande. Ibyo byose bigaca biza kuduza igiciro shize ibintu byaguzwe. Ikindi nuko uravye neza ibintu bijanye n'ibiturire nabyone ari kibazo kirimo aya mashira hamwe. Icya gatandatu ni ikintu kijanye n'amadeni, bwo tubona ko biteye ingora. Nico gituma twasavye yuko umukuru w'igihugu ikintu cy'ambere yokora ari uko yotegeka hakaba amasuzuma yigenga audit financier. Ikindi nuko abantu bakirizwa makosa mwaya mashirahamwe bakwiye gukugwa bagashigwaho abandi mu buryo buciye mu mategeko.
Yari Gabriel Fieri yarongoye ishyirahamwe Oricom. Abakozi bo ku bitaro bikuru vye Muyinga bari dogera ubuyobozi bw'ibyo bitaro ko butakibaronsa uturusho dufatiye ku buryo baba baranguye imirimo yabo haba mu kwakira be no mu kuvura abagwayi. Abo bakozi bagiriza uburongoye ibyo bitaro ko akoresha amafaranga menshi y'ibitaro ivyo atagenewe gutyo bigatuma bataronka ubwo burusho. Idonido Edi Claude ni nazo
nkuko amakuru abangaho muri ivyo bitaro abimenyesha uturorero dutangwa n'abakozi bo ku ivyo bitaro byo Muyinga mu biranye n'isagwa ry'ubutunzi bigatuma uturusho abakozi bahora baronswa tutaboneka ni barabara rica inyuma y'ibitaro ngo rizocamo iruse habaniha. Abakozi bavuga ko ryakozwe mu mafaranga y'umurengera angana n'imiliyoni 27 ahandi hakoreshejwe amahera y'umurengera ngo ni mu kwicira ibiti by'imikaratusi bibiri byaguye ku nzu y'abagwaza bakinjikira. Abakozi bo ku bitaro by'Muyinga bakidogera urwego nshingwantwaro ko atacuriko rurakora kugira rugwanye ikoreshwa nabi bw'uburyo bw'ibitaro. Ahamagarira rero igipolisi kijejwe kugwanya igiture sasagwa ry'amatungo ya leta gukurikiranira hafi ingene ubutunzi bw'ibitaro bikuru by'Muyinga buriko burakoreshwa. Twagerageje kurondera muganga Abadi Munyentwari arongoye ibitaro by'intara ya Muyinga kugira twumve icyo avuga kuri iyo midogo y'abakozi, ariko telefone yiwe yahamagara ntiyitabe.
Edi Claude ni nazwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uyu wa mbere iminsi 47 bafunzwe bakiriye ubunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ringana na miliyoni kuri umwe. Urubanza barukirwa na Senare nkuru y'igihugu w'intara ya Bubanza. Abamenyesha makuru bahagariswe ku gineke cy'u 2022 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Ejida Elimana bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ingingo amashyirahamwe y'abamenyesha makuru nayo baharanira hagati y'akazi na muntu babandanya biyamiriza. Ni na hano rero duciye dusozerera no makuru ya Radio Inzamba. Shimire mwese mwadukurikiye, shimire bagenzanje bayatorokanije. Emmanuel Ndayishimiye nabashikirije, ndabashimiye na huta.